Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiwe neza nshuti mwese namwe bakunzi ba Radio Ijwi y'Amerika, muri kumwe na Frederic Nkurikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi tugiye kuvuga ku gitabo cyanditswe na Professeur Paul Nkunzimana, igitabo yise Contribution à l'étude de la préhistoire et de l'histoire sociale de l'Afrique, des Grands Lacs et de l'Est. Ni ukuvuga intererano ku kuntu abanyagihugu mu ntara y'Afurika ibiyaga binini no muri Afurika y'umuseruko babayeho imbere n'inyuma yaho kahise gatanguriye kwandikirwa. Mu bihugu yakoze ko icyo gikorwa harimo Burundi, u Rwanda, Congo, Uganda, Tanzania na Kenya. Turagaruka kandi hanini ku bintu Professeur Paul Nkunzimana yatohoje cyane cyane ku buryo abanyagihugu muri icyo gice cya Afurika bibeshaho uruhara rw'abakoloni mu buzima bw'abo banyagihugu, hamwe n'ukuntu ikibazo cy'indyane z'amoko cyatanguye. Professeur Emerite Paul Nkunzimana mu iki gihe ari mu karuhuko ko muzabukuru kuva mu 2016. Yarabaye doyen wa faculté ya psychologie hamwe n'ivyigwa vyerekeye indero n'inyigisho muri kaminuza y'Uburundi. Nkunzimana afite doctorat muri sociologie yaronkeye muri kaminuza Université de Paris 7. Afite kandi diplôme DEA, diplôme d'études approfondies yaronkeye muri yo kaminuza nyene, hamwe na maîtrise muri psychologie yaronkeye muri kaminuza yitwa l'Université de Picardie mu gisagara cha Amiens aho ni mu gihugu cy'u Faransa. Mwaramutse neza Professeur Paul Nkunzimana.
Mwaramutse Fredy, mwarakoze cyane.
Murakomeye.
Yego turaho, ni ukuri.
Yego, mu majambo make rero nashaka mutubwire cyane cyane icyatumye mwandika icyo gitabo mwise Contribution à l'étude de la préhistoire et de l'histoire sociale de l'Afrique des Grands Lacs et de l'Est.
Yego, murakoze. Icyatumye nandika icyo gitabo ni uko nihweje ibintu biba muri kaya karere, na cyane cyane umuntu aravye ingorane zihaba, ubwicanyi buhaba, ugusubirana nk'uko abantu kwama kwabaye biguma vyisubiriza igihe cose, hanyuma bikaba kubera n'ivyigwa nyene na ninize mu mashuri kaminuza mu Bufaransa, nibajije yuko nteza kuronka intererano kuri ivyo bibazo ako karere gafise kano ku isi yose, kugira ngo ibintu umuntu ashobora kubishyira ahabona akoresheje nyine ivyo vyigwa yagize yakurikiranye, hanyuma kugira ngo aboneke inyishu kuri ivyo bibazo vyose. Hanyuma nico nashaka gushikiriza kandi ni uko muri ico gitabo nakoresheje metode yo kwita uburyo metode ya marxisme rero ikaba yuko ari uburyo umuntu yihweza ibintu bibaho akoresheje ukuntu abantu abaho, cyane cyane bifatiye ku kazi, kuko umuntu kugira ngo ashobore kubaho ateza gukora, ni ukuvuga yuko umuntu n'akazi nta namwe umuntu ashobora kubitandukanya, kandi yuko n'inzego zose zihari, ibyumviro zose abantu bafise n'ibyumviro n'inzego bifise imizi mu kazi abantu bakora mu migendane bafitaniye nabandi. Uba ikintu cya mbere bihagaze ko rero ni akazi n'imigendanire abantu bafitaniye hagati yabo kugira ngo bashobore kubaho.
Ivyo vyoba byagize ingaruka nk'akazi abantu bakora ikana n'ukuntu babayeho ku kuntu mubona nk'uko mwavyanditse mu cyo gitabo hari indyane z'amoko cyane cyane muri irya ntara.
Imbere yuko nshika kuri izo nashaka ubwa mbere ho kubanza kwerekana ukuntu abantu bari babayeho imbere yuko haboneka izo ndyane n'izindi, kuko umuntu araje imbere yuko abantu bigabura mu migwi abantu babanje ubwa mbere ho kubaho basanga ibintu byose baringaniza ubuzima bwabo bwose hamwe. Hanyuma icyo noshobora gushyikiriza ni uko ugambye hoho ako karere nize niho umuntu asanga yuko habaye ibintu byinshi abantu bo ku isi yose bakoresha muri ibihe. Ni ukuvuga yuko muri icyo gice mu mwaka imyaka umuriyoni iraheze abo banyagihugu bo muri ako karere na cyane cyane hagati ajya mu bice bya Kenya na Ethiopia niho abantu babashoboye gukora umuriro. Umuriro rero wavuye muri bya bice haraheze imiliyoni y'umwaka miliyoni y'imyaka, mu gihe i Buraya ho no muri Aziya uwo muriro ugiye kuboneka imyaka ibihumbi amaja atanu iheze. Hanyuma ikindi nacyo umuriro uvuga ni uko uburimyi hamwe no korora ibitungwa ibyo byagiye kuba hagati y'imyaka 2015 n'2020 imbere yuko dushikira ibi bice turi muri iki gihe. Umuntu yakurikije ikirangaminsi cy'i Buraya ni hagati y'imyaka 2015 n'2020 imbere yuko uwo bita Yezu avuka. Urumva rero ibyo bintu byose rero byerekana yuko muri kariya karere ku by'ukuri hari abantu benshi bavuga yuko ubushakashatsi bagize yuko umuntu yataguye guhagarara nk'uko tumeze muri iki gihe abantu bahagaze bagenda bahagaze ku maguru haraheze miliyoni imyaka miliyoni zine z'imyaka imbere yuko Yezu avuka. Bumva rero hariho n'abandi bavuga yuko ari umuntu yataka kuboneka muri Afurika y'uraruko, ariko mubwo benshi ubushakashatsi bwinshi buhuza yuko umuntu yataka kuboneka mu by'ukuri muri Afurika muri ako karere. Hanyuma rero ibyo wateje kumbaza rero ni uko yuko ukuntu hashe kuboneka ugusubiramo kw'abantu n'ibindi, ibyo rero byagiye kuba nameze kuba yuko abantu bose muri ako karere kose nize yuko babayeho bafashanya ubuzima bwose bwari buhagaze ku bikorwa byabo kandi bakagabura umwimbu nubwo abantu bose barangana kandi no mu kurenganiza ukuntu bari babayeho rero byose babikorera hamwe muri ako karere kose nize. Hanyuma rero
byagiye guhinduka gute, ibintu byahindutse gute?
Rero kubera yuko abantu bakorera hamwe umwimbu wagiye uriyongera cyane, hanyuma ku buryo yuko hashoboye kuboneka umusesekara, hanyuma umusesekara rero ugaca ujya mu minwe w'abantu bakeyi. Iyo nise shock premier stock historique ni ukuvuga ihindukira rya mbere ryabaye niho rero hatanguye kuboneka yuko hariho imigwi itandukanye.
Iyo migwi itandukanye ariko mu gitabo cyanyu muravuga ko iyo migwi itandukanye itari ikwiye gutandukana hisunzwe amoko.
Oya, hari na gato urumva iyo hatanguye kuboneka imigwi itandukanye ni ukuba yuko hariho umugwi umwe uba ufise ubutunzi, hanyuma uwundi mugwi nawo ukaba ufise tuvuge umugwi w'abakozi. Urumva rero ivyo ntibijanye n'amoko na gatoyi kubera yuko uwo musesekara wabonetse ntuja mu moko ahubwo uja mu mugwi w'abantu bafise ubutunzi. Ubutunzi rero uja muri uwo mugwi kandi umuntu anabiravye nanoneho uje kuvuga umurage mvonye n'izamuko nari hoje zabaye ngo muri ankore mu Buganda mu banyamwezi muri Tanzania mu Rwanda mu Burundi zahaba ikongo mu Baluba no mu bahari mu basukuma muri Tanzania mu Masai za Kenya n'ahandi makikuyu uba abantu bashakwa ari mu bwoko bumwe bavuga n'indiri wagomba na ziri na zitatu ariko ugasanga ari umwe ufise ubutunzi hanyuma akaba n'umugwi munini tuba yuko ukorera uwo mugwi munini ukorera abo bafise ubutunzi
uba rero ni nka bimwe bita mu Gifaransa classe
voilà nizo bita ma classe sociale ni ukuvuga umugwi nizo marxisme yita imigwi ya ma classe ni ukuvuga hariho umugwi umwe ufise ubutunzi hanyuma akaba n'uri mugwi rero ukorera uwo mugwi wa mbere uba rero iyo migwi rero irahari haba mu Burundi amugwa muri ico gihe ariko kandi umuntu abiraje niko gushika mu kinjana cya 11 gushika mu kinjana cya 17 muri ka karere kose uba nko mu bakongo hari imigwi ibiri mu Baruba imigwi ibiri mu banyarwanda mu Barundi mu banyankore n'ahandi urumva rero sintu bijyanye n'amoko ku byo kuri hanyuma rero nico nise yuko hariho ntuzenya ibyo nise le mode de production nobiliaire ni ukuvuga yuko haba hariho umugwi tutuge umugwi ukurangura no tutuge kuzana kugira umwimbu ujanye nabo bantu bafise ayo matongo kuko umuntu avuze le moyen de production ni ukuvuga ubutunzi kuryo kuri nko muri bya bihugu by'iwacu muri aka kanya karere kose na noneho usanga ubutunzi bwari bugizwe n'ibitungwa tugece cyane inka bitungwa binini hanyuma n'amatongo ayo matungo yambere yarakomeye muri icyo gihe
ibibazo ni byinshi turabwira ko ariko reka tubanze duhakanya abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika baduteze amatwi turi kumwe na Fidele mwiriwe neza.
Hello
Fidele, urashaka kuja ahantu hatari urwamo? Fidele, nibaza ko tumugaruka ko ndumva ari ahantu mu kibanza kirimo urwamo rwinshi. Reka duhe ijambo Rwiziringa, mwiriwe neza?
Mwiriwe,
muri hega Rwiziringa?
Ya, ndi kumva.
Yego.
Nkurikije ibyavuze nyine aho bavumburiye ngo batangiye kubona
bwa mbere, tubwire ubwa mbere na mbere amazina yose n'aho uri.
Ndi Ntare Rwiziringa, ndi muri
Mozambique. Eduka ku ijambo kibazo cy'imvira.
Nkavuga nti kaba namubaza nti se nyine ibyo by'amoko ko wumva bavuga umuntu ngo wabaye bwa mbere ku isi ashobora kuba arabaye muri Afurika. None abo bavumbuzi bavumbuye ko ari ubuhe bwoko bwa mbere muri Afurika.
Ego.
Ikindi noneho nkateze yo kuvuga nyine ubwo byagezeho ntuza home aba mu mateka avuga home Erectus. Niba urabona arabona ko hari nyine bavuga bamwe ko twavuye ku nguge, abandi nyine nguge. Mu nguge harimo amoko menshi, harimo ibigushu, harimo izo ngagi biki n'ibiki. We nibyo byo twavuga ko nabyo ari amoko. Ese abo bavumbuzi basanze uwo muntu wabaye igihe kirekire kugira ngo batange ubwo we nawe yemeze ubwoko, baba baragendeye kuri ibyo ngibyo byo kuvuga bati inguge zirimo amoko ya noneho na n'ubwoko mu Banyafurika cyangwa muri imiryango y'Abanyafurika zakuye inkomoka? Murakoze
Kwiziringa. Reka Professeur Paul Nkuzi banagire icavuze ku kibazo mubajije.
Ego, murakoze. Ubwa mbere hoho kubyerekeye uko umuntu yatanguye kuboneka, icyo umuntu yovuga ni uko umuntu n'inguge kuvuga mbere ho biratandukanye. Umuntu ntakomoka ku nguge, umuntu akomoka ku muntu. Umva, inguge ni ibikoko kandi naroneho ico navuze nkorekeje metode ngende navuze uburyo nakoresheje mu kwiga kaya karere cyangwa mu kwiga amasosiyete yose uko bwa mbere igikoko cyatandukanye n'umuntu kuko igikoko ntigifise ukuntu kiringaniza ubuzima bifite ukuntu kiringaniza ubuzima ntigifise ukuntu kiringaniza tuvuge akazi ni nacyo gituma rero naho bafata n'iguge bita yuko ngo ubuzi bufite ubwenge ibyo bita l'essence supérieure bifise gusa nuzenya tuvuge imigenzo yo kugira tuvuge y'ukuronka ukuntu gishobora kubaho ntacacane byo gufungura ariko umuntu sicyo kimwe umuntu sicyo kimwe kubera yuko afise ubwenge kandi buguma butera imbere kandi ibyo ubwo bwenge bukamutuma akora akazi kandi agategura na kazuza na gikoko na kimwe gitegura kazuza igikoko kiba ku munsi ku munsi uba rero ibintu biratandukanye inguge n'igikoko kiruhu umuntu ntiyamuka ku nguge kandi inguge ntabwo itera imbere ntabwo ubwenge bwayo buguma bugera butera imbere ariko ku muntu si cyo kimwe kuko abantu babariho muri imbere y'uko sosiyete imbere y'uko haba imigwi myinshi n'uko babaho mu gihe amasosiyete yabaye habanza kuba imigwi myinshi icyo kimwe ubwenge bwo gutera imbere umuntu aguma ategura akazoza biratandukanye rero cyane n'ibikoko hanyuma Frederic unkunze gatoye hari n'icyo nashaka kuvuga kindi ku byerekeye ruzenye ejo navuze ihindukira rya mbere ihindukira rya mbere rero ni aho hato kuboneka imigwi y'abatunzi n'imigwi y'aboro hanyuma habaye n'irindi hinduka rya kabiri Joseph Shock historique ihindukira rya kabiri iyo ryabaye tuvuge hagati y'ikinyejana cya 16 n'ikinyejana cya 19 ni igihe rero abanyamahanga bashika muri kariya karere urumva rero n'ahantu ni igihe hatanguye kukwinjira muri ibyo bihugu amashyirahamwe amasosiyete y'abanyemari niho hatakuza bajya bavoyaje n'abasoratio n'abandi hanyuma urumva niyo shoke ya kabiri hatumye yuko ubuzima abantu bari babayemo bwagize ihindukira rya kabiri deuxième choc historique amashyirahamwe rero na cyane cyane n'ayo mashyirahamwe y'ubutunzi kandi nanoneho ugasanga hariho n'abami bamwe usanga bashyize amashyirahamwe yabo umuntu yavuga nka Leopold wa kabiri w'Ababiligi umuntu yashobora kuvuga na Karoli wa kabiri w'Ubwongereza na Ecosse na Ireland bashyize amashyirahamwe yabo kugira ngo basahure ubutunzi bw'ibyo bihugu urumva rero umuntu yihweje ibyo bihugu turimo ntushobora kubyihweza utaraje n'iryo hindukira rya kabiri kuko gushika n'ubunye nibwo buzima turimo gushika uno munsi kuva
uruhara
na gatatu saa cumi n'icyenda gushika uno munsi mu kinyejana cya 2021 ubwo buzima nibwo rero tubayemo
uruhara rwika n'ingaruka iryo hinduka rya kabiri ryagize turarigaruka ko ariko nagomba duhe ijambo kandi undi munywanyi uri radiyo Ijwi ry'Amerika Vianney muriwe neza Vianney muratwumva ndabona na telefone ya Vianney itameze neza reka dufate Joseph muriwe neza
muriwe amahoro mu Frederic nkundikije
amahoro muri hega Joseph
ni mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
yego akandi kazina twibutse
Bigirimana
murafite ikibazo murafite icyumviro twatumiye Professeur Paul Nkuribana yanditse ku gitabo ego
mundamukirize umutumire umushakashatsi
narabumva
mfite utubazo tubiri two kumubaza akabazo ka mbere karagira kati ese iyo bitegereje ku bijyanye n'ubushakashatsi bakoze ku bijyanye n'amoko babona imvo nyamukuru yaba ibitera ari iyihe ese yaba ari ukwikunda yaba ari inda nini yaba ari iki
yego
akabazo ka kabiri ese iyo bitegereje babona umuti w'icyo kibazo cy'ayo macakubiri cyaba kizarangira gite ese babona hari uburyo buza baho kikarangira cyangwa bizagomya gutyo bagumye bacengacengana bitewe nuko burumwe umwe azabakurura yishyira saba murakoze utubazo twanjye twaru
murakoze Joseph Bigirimana professeur Paul Nkunzimana
ego murakoze ndashimiye Joseph Bigirimana ku bibazo aje gushikiriza ibintu zake rero amoko nireza ko cyane cyane ibyo yashatse kuvugana baza gukora ibintu byerekeye ibyavugo byacu na cyane cyane mu Rwanda n'u Burundi ubwa mbere ho uyu muntu agiye kuvuga yanagora ukuntu nabo bituma bashakashatsi babikoze kuko iyo umuntu ashatse hari igihe bakoresha ibintu bavuga ngo ngo amatribu kusanzwe ni usanga ari nk'umugwi w'abantu utubwiye wamuka nko ku muntu umwe cyangwa ugasanga bashaka kuba bafite n'igihande agateritwari barimwo hariho n'abandi bakoresha ngo ngo etni ku by'ukuri kubusanzwe ni ibintu usanga bihagaze kunze ku ndimi cyangwa ku mico n'ibindi hariho n'abandi usanga bavuga amoko saba bavuga se amarase kuvuga imigwi baravye ukuntu abantu basa ubitegereje hanyuma icyo navuga nace cyane muri icyo gihe ni ari uko ubushakashatsi bwakomeye muri ka karere ubushakashatsi umuntu yovuga yuko atari na nyahabwo kubera yuko atari byo byagizwe n'umuntu yitwa Jean Yerno kubera yuko bararazi baritegereza basanga yuko ibintu by'amoko biragoye kuvuga etni bumva nk'abarundi bavuga ururimi rumwe abanyarwanda bavuga ururimi rumwe ndetse n'abanyarwanda n'abarundi bavuga ururimi rumwe imico usanga ari imwe babona yuko ibintu bya etni bigoye ibintu by'amatribu naho ugenda ugasanga biragoye ntibahuza yuko hariho yuko hoba hariho ngo umugwi uba aha n'aha ufise akarere ubamwo n'ibindi hanyuma n'ibindi hariho n'ibindi byinshi bisaba ubushakashatsi bwo bitari byo bavuga yuko ngo hari abantu ngo umugwi w'abantu woza wavuye hanze wavuye ngo muri za Somalia za Ethiopia za Abisini abandi bavuga yuko bavuye muri Aziya bavuga yuko yavuye ngo i Buraya bw'uburaruko n'ahandi ugasanga ibyo byose ntibifashe ariko rero uwo Jean Yerno yakoze no muri Irisac mu Rwanda Kabgayi urumva rero niwe yazanye ibintu byo gupima agapima ukuntu bareha uko agapima tuvuge kirya bita kiryama y'abagabo rumole agapima amazuru amaso n'ibindi agapima ngo ingufu ziri mu kuboko kw'ibubamfu kugira ngo yerekane umuntu wese umeze bagapima ngo amaraso bagapima n'ibindi ukuntu umuntu ahema n'ibindi
ivyo abantu barabyemera
umva rero cyane cyane ivyo nivyo rero cyane cyane rero abantu bace nace cyane ibihugu rutuwe baciye bafatirako bakavuga ati ngo kanaka mu bantu bareha gutya amazuru ameze gutya mole imeze gutya hano niho bafatiye ivyo rero niyo vyafashe kurusha ibindi vyose kandi n'uno munsi no muri iki gihe rero niko ibintu bimeze kana abantu b'abanyarwanda amoko yabo ijanye no ku ndimi bavuga cyangwa ivyumviro cyangwa ibindi cyangwa ngo mu materitwari cyangwa akarere barimo reka habe na gatoya bafata ubwoko yuko ari uko umuntu areha amazuru kubera ameze izuru iminwa n'ibindi urumva rero yuko icyo kibazo cy'ukuri ni kibazo kitari cyo ahubwo icyo kibazo umuntu yokirondera ahandi naho arizo bikoreshwa mu bwicanyi n'ibindi bibi byose biba muri ibyo bihugu ikibazo cyakabaye avuga ati none umuti w'icyo kibazo kizorangira gute
ni ikibazo kizorangira ni ikibazo abantu bazoguma bacengana
yego yavuze ati none abantu bazoguma bacengacengana n'ibindi kizorangira gute urumva ingorane dufise muri ibyo bihugu ni uko ubwo icyo kibazo cy'amoko kandi kitari cyo nicyo bishimikiza baba abari ku butegetsi kugira ngo bugumeko baba abarondera ubutegetsi nabo kugira ngo babuje ko kugira ngo bashokoronka amaronko na cyane cyane ayo maronko akaba ahagaze ku nyungu z'abanyamahanga ni nyungu z'abanyamahanga kubera yuko uravye ubutunzi bwa ubutunzi bwa bihugu so ubutunzi bugiriye akamaro abanyagihugu reka nta na gatoyi bwaba ubutunzi bwerekeye ubutare amabuye y'agaciro n'ibindi ibyo bibazo byose usanga ubwo butunzi bwose usanga ari ubutunzi abanyamahanga birirwa barayora ariyo na cyane cyane w'akarorero birateye ubwoba n'isoni kubona nk'igihugu cyitwa Congo nubwa nk'umuntu adashobora gusoma icyo gitabo yoraba kuri paji 195 igihugu ushobora gusanga kirimo ibyo twita ubutunzi buzwi nka manganese ugasanga hariyo ubutunzi bungana n'imiyaridi 200 z'amatoni aho rero za manganese ugasanga ibintu byinshi by'inzahabu ibintu byinshi bya diama bya korota n'ibindi n'ibindi mu Burundi kandi ibyo bizwi kuva na kera kuva abakoloni bagishika mu imyaka kimwe n'abagecara 200 ikarate jeologike ikarate yereka ubutunzi buri mu kuzimu bungana mu Burundi bifite imiliyoni 280 y'amatoni ya nikeli rimwe na rimwe n'amashina nkavuga nti none nk'igihe kimwe umurundi umwe yoronka itoni ya nikeli umva nitatuye miliyoni 12 umva cyasigara amatoni 268 umva ubwa mbere ho umurundi bukene babuheze ariko mugabo nanoneho usanga nizo zisigaye nazo nyine tuzikeneye urumva rero ibihugu bise ubutunzi bumwe budashoboka bwo buteye ubwoba
ariko bumaze imyaka n'imyaka mu bukene
haba hari ayo matungo urumva rero mu gihe bwo butunzi bwose no mu Burundi hariho n'ibitoro azi ko hariho ibitoro mitaganika kandi hariho ibyo bita basin petrolifere niniya cyane iri munsi ya Kongo mu kiyaga cya Tanganyika no mu karere ka Rusizi ubwo bwose n'ubutunzi Uburundi
mu kurangiriza ku kibazo cya Joseph Nyimana mu kanya gatoyi
ubutunzi buja mu minwe y'abanyamahanga ni guhara n'icyo kimwe no muri za Kenya no muri za Tanzania n'ize n'Uganda hose usanga ari cyo kimwe kuko ngo ubutunzi bwose buja mu minwe y'abanyamahanga kandi bakoresheje n'amategeko yazitazeho mpuzamakungu z'imari ya Banki Mondiali na FMI reka n'ishyirahamwe ry'abanyemari b'abanyaburaya kugira ngo ayo matungo yose y'ibyo bihugu aje mu minwe y'abanyamahanga
tugarutse ku kibazo cya Joseph Bigirimana Paul Nkunzimana mu kanya gatoya cyane rwose
mu gihe ubwo butunzi buzokwama buja mu minwe y'abanyamahanga ibyo bibazo by'amoko n'amoko navuze atariyo ari ibyishimikizo gusa abantu bafite kugira ngo baje ku butegetsi cyangwa bagume ko bakorera izo nzego z'abanyamahanga izo ngurane zizokwamaho igihe cyose
ikibazo inyishu rero ya Joseph Muhayi Joseph Bigirimana nuko ikibazo abatuye muri ibyo bihugu bazoguma bacengana
yego bazoguma bacengana sugucengana ahubwo urumva baranigana hagati yabo kugira ngo ibyo bibazo by'amoko bakoresha bije mu banyagihugu kugira ngo bazobananye abari ku butegetsi babandanye bari ku butegetsi navuze nk'ibyi Kongo n'ahandi ibyo Burundi byo muri za Kenya n'ahandi usanga arizo bakoresha ibintu by'amoko kugira ngo bagume ku butegetsi abandi nabo kugira ngo baje ku butegetsi mugabo bagume bakorera inyungu z'amashyirahamwe y'abanyemari na n'ibihugu bya Rutura abanyamerika ishyirahamwe mpuzamakungu y'abanyemari Banki Mondiali FMI n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abanyemari ba Buraya Union Européenne
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'Amerika turi kumwe na Fabien mwiriwe neza Fabien muratwumva ndabona telefone Fabien duga egera telefone tukumve
ndabumva
muri hehe
Kigali mu Rwanda
eya kandi kazina ninde
Ndagijimana Fabien
Ndagijimana amafite kibaza mu afite cyumvira mu duwe kwijamba mu kanya gato
cyumvira nari mfite Je nuko mbona ibyo byamuko byaza kwiye kuvaho kuko nuko mu Rwanda dufite ngo ndi umunyarwanda numva amahanga ndetse ashyize hamwe twese twashyiraho ndi umuntu kuko twese turi abantu kandi nta muntu wafata amaraso y'undi ngo ayashyire mu gacupa n'undi ashyiremo kugira ngo hagire ubasha kuvangura amaraso kandi twese turi umwe nicyo cyiyumviro nari mfite ikindi ndabazaga mbese muri ubwo bushakashatsi bakoze bigeze bifashisha bibiliya ngo barebe ko ayo moko hari aho yanditse muri bibiliya nzi neza ko imana ijya kureba umuntu itigeze irema iby'amoko abantu bose barumva najya mbaze mu
bushakashatsi bakoze niba bifashije bibiliya murakoze Fabien Ndagijimana mu kanya gato Professeur Paul Nkunzimana araguha inyishu kuri izo bibazo bibiri ariko reka duhe n'ijambo kandi Daniel mwiriwe neza muri hega Daniela muri hehe
Nyamasheke
kandi kazina ninde
Nsabimana Daniel
duga ku ijambo ikibazo cyimvuye mu kanya gato
ikibazo mfite ndibaza se kuko ibyo bintu bidakwita burundu bavuze uko babikore nk'uko natwe mu Rwanda twabikoze kuko hariyo ndi umunyarwanda kandi maze gushinga imizi mu Rwanda ibintu by'amoko byaracitse burundu dusigaye turumva ndibaza nta runani ruhuriza abantu hamwe nibuze bakiyumvishamo ko bari mu gikorwa kimwe nta bintu by'amacakubiri ubwabo
murakoze Daniel mushya na Nkunzimana ibibazo bibiri bya Daniel na Fabien kimwe kintu kibazo gisa ndega hariho uburyo bw'uko umuntu wese avuga ko ari umuntu kugira ngo icyo kibazo cy'amoko kiyave nk'uko bavuga ko mu Rwanda caheze mugabo na Fabien yabaje n'ikindi kibazo niba mwarabonye ibyo by'amoko muri bibiri yaduga ku ijambo mukanya gato
yego murakoze ego izo Fabiano yavuze yuko ajyamo kujyatira kuva yuko abantu bose bafite amaraso amwe yuko abantu ari bamwe yego kusanzwe abantu ni bamwe n'ubundi urumva nkurikije ubwa mbere hoho nkurikije ubwo bushakashatsi nakoze izo by'amoko ku by'ukuri byagiye kuboneka inyuma yajyahindukira rya kabiri iyo navuze Joseph Shock historique uva bagafata yuko hariho ubwoko butandukanye kandi navuze yuko amoko yuko ikibazo cy'amoko ku by'ukuri atari cyo ariko ari ikibazo cy'amoko bashinga ku by'ukuri atayahari kuko amoko ku by'ukuri n'abantu batandukanye ukuntu babayeho tuvuge amayetini mu mico yabo mu ndimi zabo mu madini yabo n'ibindi urumva rero nibyo twita yuko habaye amoko artificiel ubwo rero kubera ko ari artificiel icyo materialisme historique twigisha icyo Maxime twigisha ni uko ibintu biri afite biri mu mutwe bitinda bikaja mu ngiro urumva ni nacyo gituma usanga abantu barashobora ati jende mu bwoko kanaka jende nanjye ndi mu wundi hanyuma icyo nashaka kubwira Fabiano n'abandi bose ariko baratwumviriza ni uko umuntu wese asanzwe azi niba ari umuhutu niba ari umututsi amenye yuko atavutse ari umututsi ahubwo kubera yuko bose avuga ururimi rumwe kubera ko bose bafise imico imwe ibyo bagiye kubimenya bafise ari aho bageze yaba yasinye imyaka cumi n'ingahe umuntu wese arazi igihe yabereye umuhutu umuntu wese arazi igihe yabereye umututsi abana ntibazi amoko ariko ku busanzwe amoko asanzwe ari amoko nyine umwana abona ati ujya n'umwirabure cyangwa ujya avuga igishinwa cyangwa ujya avuga ikiruba cyangwa ujya avuga ikirundi ujya avuga igiswahili amoko ibyo ni ibintu bisanzwe bihari umuntu amenya ariko muri ka karere k'iwacu mu biriya bihugu uko ari bibiri nk'u Rwanda n'u Burundi umuntu amenya ko yabaye umututsi igihe kimwe tuye amaze nk'imyaka cumi cyangwa cumi n'ingahe ariko si ibintu yamye azi igihe cyose umva rero ku busanzwe nibyo naho abantu baba batandukanye naho umukuru bariho ku by'ukuri abantu ni bamwe ni nacyo gituma muri marxi twe tutandukanya abantu bafise uburyo n'abadafise uburyo bafise le mode de production bafise uburyo hanyuma n'abandi batabufise nuko yuko i societe iba ibamo imigwi itandukanye
ibiri
umugwi w'abatunzi n'umugwi w'abadafise ikintu na kimwe urumva rero ibibazo by'ukuri nk'ubuye bw'ubuzi wacu hari bamwe usanga bamwe bitira ubwoko kanaka ari aho dushaka abatutsi ugasanga bari mu nzego zikomeye bari mu bantu bafite amafaranga menshi aho turi abatutsi bafite amafaranga menshi hanyuma ugasanga no mu bindi nabyo mu kindi gice nabo ugasanga abahutu benshi barakenye abatutsi benshi barakenye urumva rero ni nacyo gituma rero muri materezo rya leta itwe dukoresha yuko iki cy'umuntu araba cyane cyane ari kuraba abatuzi hanyuma n'abatari abatunzi hanyuma ikindi kibazo yavuze yuko ngo ayo moko ngo ari muri bibiliya bibiliya sinzi igihe yandikiwe ariko nibaza yuko hari imbere yuko ibi by'amoko avuga mu Burundi no mu Rwanda ibi by'amoko nkuko nabivuze byatanguye kuhaba muri icyo nise ihinduka rya kabiri iyo deuxième choc historique kuva rero mu kinyejana cya 16 kugeza mu kinyejana cya 19 gushika uno munsi uba rero ibyo nibaza yuko bibiliya ni cyandiko nk'uko amadini atari make afite ibindi byandiko byayo hariho mu bayahuzi bakoresha by'amatalumedi n'ibindi abandi bamizi bakoresha amakoran hariho mu madini menshi baba mu babudiste mu babramaniste
ariko ikibazo mwashyikirije mushyirane
polyukuri ibyo usanga ibintu byabaye kera iby'amoko nk'uko bihari muri iki gihe bitari bihari icyo gihe
mwavuze ikintu gihambaye
nawe yavuze ati amoko hariho mu bihugu mu kibazo cy'amoko ngo caraheze ibyo nibaza kuko icyo kibazo kiragoye kubera yuko amoko mu gihe nk'uko nari nabivuga mu gihe hariho amapolitike yuko ibihugu bidafise uburenganzira tuvuge ubutunzi butaje mu banyagihugu ikibazo cy'amoko ntigishobora guhera na gatoyi
mwavuze Paul ikibazo gihambaye cyane rwose mushyigane Paul mu kanya gatoyi cyane rwose ego
n'abandi n'indi mice icyo kibazo ntigishobora kuba kugira ngo gishobore guhera ego abantu barashobora kuvuga bashobora kwibaza mu mutwe ko cyaheze mugabo kitaheze na gatoyi kuko nk'uko no mu bintu bavuga yuko nko mu gihe kimwe bashobora kuvuga yuko ata kibazo cy'amoko gihari kandi kihari aricyo nta kibazo aricyo n'ikibazo bakoresha kugira ngo bagume ku butegetsi cyangwa baje ku butegetsi ariko mugabo bakagihakana urumva rero ibyo biragoye nibaza yuko mu Rwanda ikibazo cy'amoko cyoba cyaraheze burundu ibyo biragoye mu gihe ubutunzi kandi nanoneho nk'uko umuntu asanga abizi iyo habaye ikibazo mu gihugu kanaka ikibazo kiraba no mu kindi gihugu byegeranye n'ahandi hose ubona nk'ahajya mu bihugu by'iwacu ukuntu bimeze
n'ibihugu byegeranye
niho nyabwoko ry'u Rwanda ryabaye inyuma y'ubwicanyi ndetse na onu yavuze ko babayeho nyabwoko mu Burundi mu cyana gatatu haza imyaka mike ubwicanyi bica bufatira muri Congo ijya ntambara ziriya ntambara zabaye muri Congo urumva
yego be cyane kibazo gihambaye cyane rwose tugaruka ko mu kanya gatoyi mwavuze ariko Paul Nkunzimana mwavuze ikindi kibazo gihambaye cyane rwose muvuga ko abarundi cyane abanyarwanda bamenye ko ari abahutu cyangwa ari abatutsi bamaze kumara imyaka myinshi icyo kibazo muraza kudusigurira neza mutubwire igihe batangurira ko n'igituma babimenya batevye ariko imbere yaho reka duhe ijambo Sabato mwiriwe neza
Mwiriwe neza radijwi rya Amerika.
Mwiriwe neza muri hega Sabato.
Nda hano mu kagari ka Nyagataho mu murenge wa Mubuga hano mu karere ka Karongi mu Rwanda.
Yego. Kandi kazina ninde?
Akandi kazina nitwa Sabato Israel.
Israel duga ku ijambo kibazo cy'imviro turi kumwe na Professor Paul Nkunzimana. Turi ko tuvuga ku gitabo yanditse cyane cyane igitabo cerekana ukuntu abanyagihugu mu biyaga binini no muri Afrika y'umuseruko babayeho imbere ya colonization inyuma.
Ego. Rwose ndabikoresha mu minota mike mu masegonda make cyane ntago ndateba.
Ego.
Nashaka kuvuga mbere y'ubukoroni abaturage bo mu karere ka Afrika y'ubuseruko cyanke CPG le pays de Grand Lake bari babayeho nta bintu by'amoko nta kibazo bafite, ariko noneho bari no mu kintu twakwita ubujiji, kubera yuko hari ibikorwa remezo batari bafise icyo gihe nk'imihanda, amashanyarazi, amashuri, ariko ubu bafite kubera ko ubukoroni bwaje. Ubukoroni kuba bwaraje ni ikintu cyiza, hafi urugero rwa 80% uko mbona badufashije ku bintu byinshi byiza, ariko ikintu kimwe gusa badukoreye kibi ni ukudushyiramo amoko. None nagira ngo mbaze uwo mutumire, mbese nubwo bwose yenda ibyiza twabibonye, ariko ibibi byanashyitse no kuri jenoside nko mu Rwanda yabaye mu 1994, nta kuntu bari abantu badukoronije Abadage n'Ababirigi bari bakwiriye gutanga amande yo guhoza Abanyafurika, cyane cyane Abanyafurika b'ubuseruko no muri CPGL, kugira ngo baduhe amande kubera ko badutemye imiryane y'amoko. None ubu kugira ngo baduhe amande bakaba baza none bakatwubakira imigi ikomeye, bakaduha amahera menshi kugira ngo abakene bari muri iki gice bave mu bukene batere imbere. None bakaba baduha ayo mande kugira ngo mu Rwanda babyita indishyi y'akababaro, bakaba baduha ayo mafaranga y'amande bakatugurukora ibyiza byinshi kugira ngo batwibagize ibibi badukoreye, nubwo ibyiza badukoreye nabyo tubifite. Arabona ayo mande atarakwiye gutangwa kuri abo bantu bakoronije aka karere, kugira ngo Abanyafurika ntidukomeze kujya tugirira abo Babirigi ikidodo ku mutima, tubabarire kubera ibyo byiza baba badukoreye.
Murakoze Sabato Israel. Professeur Nkunzibana, tugakwijambo.
Ego ndashimiye Sabato Israel ku cyumviro aje gushikiriza. Yavuze nivyo imbere y'abakoloni, imbere y'abakoloni baza kuzukuri nivyo nanaje nivyo nabonye mu bushakashatsi nagize. Imbere y'uko abakoloni baza amoko ntiyariho, hariho gusa imigwi nkuko nabivuze, imigwi minini ibiri. Umugwi umwe usanzwe kubera yuko habonetse umusesekara mwinshi, uwo mugwi waciye ufata imari ikagira amatungo menshi, amatungo haba inka. Urumva rero ibyo by'amoko rero ku by'ukuri byagiye kuza n'abakoloni, kubera yuko basanze ari abantu nyine basanze bari mu migwi itandukanye. Kuko nanoneho hariho n'uruzenya icy'umuntu yovuga byari cyari kera muri ibyo bihugu byacu, mu buryo ikikundu abantu babaho, hariho nk'i Rwanda hariho icyo bita ubuhake, mu Burundi hariho ibyo bita ubugabire. Urumva rero ibyo by'ubugabire n'ubuhake by'ukuri si ibintu byari bikurikije amoko nk'uko abakoloni babaje babigira, kuko abakoloni babaje bafatiye ukuntu abantu basa ubitegereje uko bareha ngo amazuru n'ibindi. Urumva rero nk'uko nabivuze ni ikibazo caje inyuma y'ihindukira rya kabiri, icyo ndise Joseph Shock historique. Iyo ihindukira rya kabiri nibyo byazanye amoko, hanyuma rero nk'uko amoko uko yitwa kandi nk'uko nanabivuze asanzwe atariyo, kuko umuntu kuri abameze ko ari umututsi bamara ukuntu asa ukuntu areha n'ibindi, umuhutu uko nyine n'ibindi. Urumva rero ku by'ukuri umva Sabato Israel yavuze ati abakoloni batuzaniye ibintu byiza ku bice 80%, yuko ibindi nabyo ari bibi, yuko hakenewe amande, yuko ngo ndishi y'akababaro ibyo bibi bazanye. Icyo nushikiriza ngaha ni uko ubwa mbere hoho erega kugira ngo umuntu ashobore kuzana ashobore kuvuga yuko wajize abakoloni bazanye jene baza ko bigoye kumenya, biragoye kuvuga gutyo kubera yuko umuntu arazi ibintu bya tekinoloji. Navuze yuko muri bijya bibice hariho umuriro watangwe kuboneka ku isi nzima ahano si harabantu muzi watanga
amajambere baje yasangaho iwawo atarashika
hanyuma ibikoresho abantu bakoresha ibikoresho abantu bakoresha nizo nyene bwo nyene byikorera haba mu kurima haba mu kugira gute mu kubaho mu kubaka amazu n'ibindi
ndabona mushira report ndabona abantu baturindi ko bafite ibibazo ari byinshi mu nyarutsa kuri iyo nishu
ariko rero urumva kubyo kuri nta kiza bazanye urumva babujije ahubwo babujije yuko abantu bashobora kubonanya batera imbere bakurikije amatekinoloji yabo urumva rero abakoloni baje guhagarika ukundi ibyo bihugu byariko biraza bitera imbere yago nta numa atazi uko yari iwacu bari bazi gukora amasuka bari bazi gukora n'ibindi byose ubunye amasoko ava hanze ibintu bya tekinoloji zateye inyuma uba rero hanyuma kugira ngo mbereze n'ingoga izo ikintu gishaka
kwa
rega uba byene bazi uko ikintu gihambaye ikintu gihambaye ni uko abanyagihugu abanyagihugu bo muri kariya karere reka icyo kimera abanyagihugu bo mu bindi bice byose aribo nyine bashobora gufata ibibazo byabo mu minwe iyo ndishi y'akababaro rego hariho nk'ibihugu hamwe usanga hariho harabaye ibintu byinshi nabyo nyine ndabivuga ko muri icyo kigo harabaye ibintu byo kudandaza abantu bya esikavaje n'ibindi ariko mugabo nta nzira yazo ishoboka abanyagihugu nyine badafashe ibibazo byabo mu minwe
kandi bafatanye
mu nda n'abanyagihugu bo muri ibyo bihugu by'abakoloni kuko nabo nyine baguye amwe haba mu Bubiligi mu Bufaransa cyangwa nabo nyine abanyagihugu baho nabo nyine ntibamerewe neza
icyo kibazo cyo gufata mu minwe
icyo kibazo gishobora gutorwa inyishu mu gihe abanyagihugu bo muri ibyo bihugu muri iyo myaka rero haba mu Rwanda mu Burundi Kongo za Kenya n'ahandi bafashe ibibazo byabo mu minwe y'ubutunzi bukaba ubw'igihugu bukaba ubutunzi bwabo kandi bafatanye mu nda n'abanyagihugu bo muri ibyo bihugu bya Buraya no muri Amerika n'ahandi
ego me icyo kibazo cyo gufata mu minwe ka ibintu byose biraba igihugu tura kigaruka ko mu kanya ariko reka duhe ijambo Moise muri beneza muri hega Moise
nega ni muri na muri Afrika yepfo
akandi kazina ninde
niyo nkuru
duga ku ijambo mu kanya gatoye cyane gusa kanya karihuta
ego na ndamukije mutumire Nkunzimana umudini professor n'umva kandi muhinga cyane mu bintu bijyanye n'ubwo karere kiriya kabine n'hari iwacu
ego duga ku ijambo
ego nataka cyane kugira icyo nterereye cyane cyashikiriza ku ikigano cyo kuraba ku isaha
yego
tugerageje kuraba mu no mu bihugu by'iwacu muri East Africa cyangwa se nko mu Burundi cyangwa mu Rwanda na cyane cyane niho nabonye hari ibintu by'amoko abanana cyane cyane nk'abakeba gusa abakoloni batuzanyemo ikintu navuga ko ni ikintu twebwe cyaje kijya kutwinjira mu mutwe kandi natwe twagifashe nk'ukuri na cyane cyane mugabo atari ukuri kuko umuntu turabye nk'iwacu mu Burundi nk'akari kuko ndi mu Burundi cyangwa se mu Rwanda kuko nicyo kintu deni bazafata n'ubwoko bwari bukwiye kubaho birya by'ubwoko ati ngo ni umuhutu cyangwa umututsi cyangwa umutwa nabyo biranansira kuko sindabura ikintu baba bafatira ko cyane ikintu baba bisunga kuko de mbona neza na neza ari indyane gusa bari bashatse namwe tugerageje kuraba nk'igihugu de natwe n'indaro mbayemwo muri Afurika y'Epfo tugerageje kuraba hari ubwoko burenga cumi na rimwe ariko nk'ubwo bwoko usanga bubanye neza butandukanywa gusa n'imigambwe naho nyine by'imigambwe akenshi ntacyo usanga bibabwiye iwacu rero hari ibintu twagiye twinjiramwo bidafise ifatiro na gakenya nk'akarorero turabona ko mu Burundi ibintu byo bitandukanya nko mu ntwaro bashobora kuvuga ati ngo nta bwoko buhari bakabyinjizamo kandi no mu ntwaro bagasanga ati ngo mu butegetsi kanaka tuzofatira ko igiharuro ngo porusantaje ziriya ku bahutu izindi porusantaje ku bahutu ku batutsi nazo ku batutsi biya bintu ariko nkaje mbona yuko byari bikwiye kubanza bikahava kugira ngo
tubaze
abarundi muri rusange ko ari umurundi ni umurundi tugahita dukora nko ku bindi bintu nyene kuko dufate nk'ibi bintu byabaye aho mbere n'abategetse bakoraga bihugu bari bakwitwara nk'abakoloni cyane cyane bo batuzanye ibintu by'ubwoko
bigerageje
kora nk'ababirigi baje gukoronize Burundi cyangwa bakoronize Burundi n'u Rwanda dufate na Congo batuzanyemo amacakubiri kandi amacakubiri yaje gukoronira ibihugu by'iwacu n'icyo kima by'amabiri n'indyane by'intambara igihe cyose nsabe n'uwo muprofeseri nimba hari ikintu nawe nyine yogira ikintu yazofasha cyangwa n'ikindi gitabo yazokwandika ahubwo mbere bari bakukwandika amakece agenda bari bakwigenda kwitwara mu butungane bagasaba
urakoze Moise ni inkuru reka tumuhe ijambo Professor Nkunzimana ikibazo yavuze cyane cyane n'ikibazo namwe musaba n'abavuga ko atamuko yarakwiye kuba hagati y'abarundi mu barundi kandi mu banyarwanda umuntu yihweje icyo amoko bivuga icyo ni kibazo mwahuriye ko ariko arabaje n'ikindi kibazo gihambaye cyane ku barundi avuga ati bijya kugabura ibiti sunzwe amoko ama pourcentage mu bivuga ko iki mukanya gatoye cyane gusa
ego mukanya gatoye cyane gusa Frederic jo Moise nyine ngo ashikirije n'ibyo nk'uko ubivuze nawe nyine mu turahuza urumva rero rega ingorane zihari muri iki gihe nuko urumva ibyo z'amoko ego nakoni babizanye hanyuma abategetsi n'abitwa yuko ari mboneza ari abantu baje imbere mu bya politiki n'ibindi bakaba aribyo nabo nyine bafatirako nibyo bafatirako nkuko Moise nyungu yabivuze ariko mubwo atafatiro bifishe kuko urumva umuhutu atunze umuhutu ari mworo ni mworo umuhutu ari umututsi ari mworo ni mworo yego nivyo hanyuma uba rero igite n'izindi ngorane na cyane cyane nuko ivyo abakoloni bazanye ari ivyo dukoresha muri iki gihe nivyo bategetsi bakoresha muri iki gihe kandi nivyo n'abashaka ubutegetsi nabo nyine bakoresha urumva bo ivyo Moise yavuze naciye mfatira kuvyerekeye cyane cyane amasezerano y'Arusha guzeke Burundi bavuga yuko abahutu bafata igice 30% y'ubutegetsi hanyuma abatutsi bagafata igice 40% urumva icyo ni cya kibazo nyine urumva ikibazo rero uko cyatanguye mu kinjana cya 19 niko n'uki kibandanya amasezerano y'Arusha mu Burundi abandanya ikibazo cyo kuvangura amoko kwebwe nkurikije nkuko nabivuze ubushakashatsi nakoresheje n'uburyo nakoresheje amasezerano y'Arusha 20% 30% ni cya kibazo cyo kuvangura amoko izo nta muntu n'umwe yuvuga ko atari kuvangura amoko ni ukuvuga yuko ikintu kigenza ikintu ukurikije ayo masezerano y'Arusha kandi yashyizeho ku mukono hariho n'abaserukira ibihugu rutura hariho n'abaserukira ziya nzego Banki Mondiale niho yari ari abaserukira ari nacyo cyane hariho umukuru w'Amerika Bill Clinton yasinye mu mwaka w'2000 niho yari ari urumva rero n'ishyirahamwe ry'abanyemari b'Uburaya niho bari ubu rero ibyo by'amoko rero birabandaya muri iki gihe n'amasezerano y'Arusha ku byakira Burundi n'amasezerano yo kuvangura amoko bagafata ubwoko abitwa ngo umuntu ubwoko kanaka mu bice 30% abari bice 20% ubwoko
icyo ni ikibazo cyo kwicarira mushe na Paul ikibazo kirekire cyane rwose
niko kuri nabivuze ni kugabura ubutegetsi bakoresheje ayo moko yashyizeho n'abanyamahanga kugira ngo babandanye bakorera kugira ngo abategetsi reka nabonye bashaka ubutegetsi babandanye bakorera
ndabona kanya katujanye duhe ijambo Frederic muri neza muri ga Frederic ibugendana duga ku ijambo akabazo icyumvira mu kanya gatoye cyane rwose ufite umuntu umwe
icyumvira ikibazo nari mfite cyari iki none ko menga ubukiganiro bagishimikiyeho kanini yuko naho mwabuze yuko ari igitabo kivuga kuri itware y'imbere y'abakoloni n'inyuma yaho mugaga gusa umenga kiruko kigaruka ku bwoko kanini yoba yarorohewe kugira ngo akore ayo matohoza canke hama kindi nacho kubera iki muri CPGL ariho hoba habaye ikibazo cy'amoko arico gituma kinatera n'injyane kaniniya ese imbere y'ababiri gihoba mu karere hari hasanzwe hari andi matati ashingiye ku moko canke ibintu nyene byaje kuraforoswa nabo babiri giko mbona ahantu hatwawe n'ababiri ariho umenga harakajagare wihwejeje ahantu abongereza batwaye canke abafaransa naho abafaransa yuko naho hari
yakari nikashikira reka tumwe ijambo ndabona kanya kagiye reka duhe n'ijambo kandi wundi munywanyi John mwiriwe neza
amutse neza
murafite akabazo cy'imviro duka ku ijambo uri
ndabona kanya katujanye na imfise byinshi byo kuvuga ariko nagomba nibaritse utuntu tubiri gusa uwo mutumire
muri hega John
mwiriwe ndi muri state ya Iowa
Iowa duka ku ijambo mukanye gatoye cyane gusa kanya karagiye
jewe ndabona ibyinshi bamaze kubivuga ibintu bicanye na amoko ntibizopfa bivuye ngo bihere n'ingoka anca ndaba akarorero kuri ibyo bihugu bibiri bituranye nabona ako akigoro ku Burundi kagezemo ko kuvanga amoko kugira ngo bahererekanye basangira ubutegetsi batandukanya amoko karahari kandi karashimishije ariko rero curaba ingene abo babiri kinyene n'ubu baguma bariko baratera yivurugu baguma bazana ibintu bitafashe mu kugira abakomanye kabwitekani akandi kagira kabiri curaba mu ico kindi gihugu kibanye cy'u Rwanda bobo ibyo byo kubahiriza moko ku butegetsi canke mu nzego zitandukanye ntibivugwayo ariko curaba bobo baritekani ya babiriki nta na kimwe babukurikirana
murakoze John mushena he Paul Nkozimana imbere ko mwishura kuri ivyo bibazo ndabona gitabo cawe ari gitabo basa n'abantu benshi boshaka gusoma muce mutubwire nyene abantu bokironka ikindi kibazo mwo kwishura imbere yuko muja kuri ivyo bibazo bisanzwe byashikirijwe vya Frederic na John ni kibazo cereke mashira mwamwe muri iki gihe ariko arasaba ko ishirahamwe rya Afrika ryofata ikibazo cy'ibiganiro mu Burundi mbega ikintu cyorangiza izo ndyaneza barundi izo zone kihe duga ku ijambo ivyo bibazo ikintu gitabo aho umuntu yokironka muce musozera cyane cyane kuri ivyo bibazo vyabashije nta babiri mufite akanya gato na mwebwe minota 2
yego Fredy mwakoze cyane ubwa mbere hoho icyo nashaka kuba yuko nuko yerekeye amoko kuzukuri ntibihagaze ubusamu ntibiri mu Burundi gusa no mu Rwanda no mu bindi bihugu byose no mu bindi bihugu muri aka karere birahari no muri Kenya birahari mu Uganda kirahari i Congo kirahari ariko mugabo icyo yovuga nuko nibyo na cyane cyane icyo kibazo cyakomeye cyane cyane ku bihugu bifatwa bibiri by'u Rwanda n'u Burundi eh nuzo ya John ayowa yavuze yuko bo hariho ngo intambwe ngo yerekeye ibibazo byeke ibyo bibazo mu Burundi n'Rwanda kuko kuri nkuko nabivuze kuva kare n'ibyo bibazo ntishobora kuzova mu nzira
yego me mu kanya gatoyi gitabo cyawe cyoboneka gute
iyo hagaho ubutegetsi hakurikije amoko cyane hadakwikije amoko nsukuba yuko icyo kibazo cyahavuye icyo kibazo kigumaho none nange Burundi hoho
ndabona kanya kagiye icyo kibazo twagisozeye cyane gose mushya na Apple
ntangishu byatwe na gatoyi ahubwo ukeneye kugamo bandanya kugabura abantu mu moko biguma libana
yari usigaje amasegonda 30 mushya na Apple
umuntu batamurabira kubyo kukwari ku buhinga bwiwe mugo baratse kumoko hanyuma rero iki nacyo mirongo ine ku ijana ntirasarukira Abarundi mirongo itatu ku ijana ntirasarukira Abarundi muyobo yuko abo mirongo ine ku ijana mirongo itatu ku ijana niyo bisarukira bo nyene kugira ngo babandanye bakorera izo nzego z'abanyamahanga n'abanyemari hanyuma ikibazo cyerekeye
ndabona akanya kagi hasiga amasegonda 10 reka ico kibazo tuzogutera kamo mushya na Paul umunsi iri imbere kugira ngo tuganire ndabona akanya kagi
bamushiramwo n'umuntu utuma umwana aza kumenya
Professor Paul Nkunzimana ndagushimiye cyane gose ku kanya watoye kugira ngo tuganire ndabona akanya katubanye gato cyane gose tuzosubira tugutumeko kugira ngo cyane cyane mutubwire n'ahantu abantu wifuza ico gitabo bo kironka murakoze cyane gose turashimiye n'abanywanyi bo bose biradio ijwi rya Amerika baduteye akamo bagashikiriza byimviro n'ibibazo turabashimiye namwe inshuti mwese engineer turagushimiye ekana Fatou Kalala ya tunganije ikiganiro turamushimiye mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Dushimire mugenzi wacu